Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva ku igenekerezo rya kane gitugutu itegeko ribuza kuragira ibitungwa ku misozi ryaratangiye kujya mu ngiro. Kuva icyo gihe ibitungwa bigaburirwa mu mihana canke mu matongo ya bene ivyo bitungwa. Inyuma y'ikiringo cy'ukwezi byo bavyifashe gute mu ntara zitandukanye. Aborozi bo babari baravyiteguriye bihagije. Iryo tegeko ubwaryo ririkwije. Inyishu z'ivyo bibazo byose ni muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya gatandatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mukagishikirizwa na Prosper Nzisabira Kaze. Kubw'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iryo tegeko ryo kororera ibitungwa mu ruhongore ngo rituma amagara y'ibitungwa amera neza bikabona gutanga amata menshi n'umwavu. Ikindi naco ngo ni uko indwara zakarira ivyo bitungwa zizogabanuka eka n'amatati hagati y'aborozi n'abarimyi agahera. Muganaho biri uko bamwe mu borozi twavuganye mu ntara za Bururi, Ngozi na Rumonge ntibahisha akababaro kabo mushigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ryo kororera ibitungwa mu ruhongore. Kuri mikro ya Emile Nibasumba wa RPA bavuga ko ikibazo cyo kuronga ubwatsi bagaburira ivyo bitungwa kibahanze.
Ubu turi rukanga twarondera ubwatsi twe twateye ubutemye kugira usubire kuzoja kurondera kutema abaheze nk'ukwezi cyangwa ukwezi kurenga kugira ngo urindire bukure. Ubu rero dufite ingorane twirukanga mu matongo ya Leta batubujijemo ibibara biriko birakura mugabo n'ukuri byatunaniye. Ubu rero inka nazo nyine zirashonje ntacyeza ngo zikuremo amatara agabanutse zikirirwa zirabira ziri mu ruhongore umuntu agapfana agahinda.
Tetwa dusa hari bisimizo z'ibiri binini abantu rero barabiragira ko ukuri kwamye bijya kwahora ariko imiti baduhana urubibe ikibazo kirahari kubera abantu bake bazigurisha kuko nk'umuntu aba afise adafise isiganirizo adafise aho ashaka kuziturukiriza cyangwa adafise uburyo bwo kuzitiranya atongo benshi barazigurishije.
Ubwatsi twarimye ukwezi kurenga turagerageza turatema turagira gute mugabo nk'ubwo twari dufite bwose bwaheze ure gutangura aho wahereye usanga bukiri butoya rero bukiri butoya bikatunanira ntushobora kubutema. Ubu rero aho hageze n'inka ntizigikamwa.
Urumonge umuganda w'ubwatsi ikinga ni ukuvuga imiganda itatu tuwe ngaho hari kugwa ibihumbi bitandatu ariko ikinga igeze ku bihumbi cumi na bitanu cumi na bibiri ikinga y'ubwatsi. Hari n'abandi basanzwe bafise inka mu nzu zijya z'ikizungu bivuga yuko baciye bagira ikibazo nabo nyine cyo kubura ubwatsi kubera yuko ubwatsi bwaciye buzimba uko zibasanga ahenze itatu na bitanu ibihumbi mirongo ine ariko umukozi yahira ubwatsi yaraduzagiza agera ku bihumbi mirongo irindwi mirongo itandatu bivuga yuko mu minsi iza rero nta muntu asanzwe azoshobora kuba
kororera ibitungwa mu ruhongore biramaze gutera izindi ngorane harimo nk'iduzwa ry'igiciro cy'iritiro ry'amata mu ntara za Bujumbura na Rumonge ku mafaranga angana n'amajana abiri. Mu ntara ya Bubanza naho amakuru ava mu ntwaro aremeza ko imiryango itari mike yatanguye kugurisha inka n'ibindi bitungwa bito bito ku giciro gito cyane. Izo ngaruka zose rero ngo ziva mu kubura ingingo mperekeza y'iryo tegeko nk'uko bivugwa na Nibizi Jean Bosco umuganga w'ibitungwa. Aha aravuga nko kutigisha no gushyigikira aborozi. Mu mukurikire yari kuri mikro ya mugenzi wacu wa Televiziyo Renaissance.
Tiri kugera aho itegeko twebwe aborozi twokora iki? Iwacu urabona abantu usanga bafite nka mirongo itanu, mirongo itandatu. Ibintu bitoroshye kugira ngo baziragire mu ruhongore kuko bisaba uburyo bwinshi. Ni uko bafite nka nyinshi uzigabane bakagerageza bakaronka nka zibiri, zitatu za kijambere kugira ngo bashobore korohera kugira ngo bazitungire mu ruhongore. Nabyo nyine kandi birasaba uburyo kugira ngo bashobore kurima ubwatsi. Aho rero bishoboka gute? Kugerageza kuraba mu mitumba aho bari bakumvikana bagenzi babo bakarima ubwatsi ku mikobeko, abadafite amatongo manini bagenzi babo bakaburima ku misoko hirya no hino n'abakabubagurira. Impanuro noha aborozi byoroshe mugabo akagumye bagumako
bagiye dusabe cyane cyane Leta y'u Burundi iri kumwe n'ubushikiranganji burimo n'ubworozi bwa mbere kugerageza kwigisha abanyagihugu kwigisha abajya bahinga b'ubworozi ari bita ba veterineri mu makomini ivu yuko bashyira umugambi ukomeye cyane wa insemination artificiel kugira ushikira abanyagihugu ivu ko bashyigikira cyane serivisi veterineri ko ndazi ko zifite ikibazo gikomeye cyane mu buryo hanyuma nkahemeza aborozi yuko batokotoka inkokora ahubwo bagerageza baje hamwe bashobore kororera hamwe bakoresha amatongo bafise ni mato ariko baje kugakora bagiye hamwe byofasha
turuko naho nibaza yuko aragobo kanini mu gihugu ko cyane cyane ndazi yuko mu mwe bita mu gifaransa ma indicateur utuzwe igihugu n'ubworozi burajamwe cyo muri cyo nuko amata agiye kuzimba inyama agiye kuzimba cyane no kubura zizere zinabure
Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru iwacu umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Patrice Ndimanya amenyesha ko ubworozi mu Burundi bwinjiza amafaranga yababa imiliyaridi 440 ku mwaka no kuvuga ibice 25% by'ubutunzi bw'umunyagihugu murimye mworozi ni na hano rero duciye dusozera ikigabano ku isoko ndabahisango mu kiganiro nk'iki ku wa gatandatu za naho butaha
Chari kiganiro kwisoko.